Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Juti mwese turi kumwe hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenie Mukankusi ndabaramukije aho muri hose mbaye ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 aho ni Ibujumbura mu Burundi naho mu Rwanda nyine ni kuri FM 104 n'ibice bitatu.
Umva na menrovare sinzi kwizoboneka
abagendayo hari igihe nabatuma nakunyu narumva agafaranga bakanzanira akunyu ko ariho kagurika none nk'ubu akunyu ukijana ukajya iminsi ibiri ngahe iwacu umunyu w'ijana mu Rwanda umuntu arabuke iyinga.
Abo n'abarundi bo mu ntara ya Cibitoki binubira kuba batabasha kujya mu Rwanda bakoresheje irangamuntu yabo byabaye berekanye indangamuntu. Iyi nkuru turaza kuyigaruka ku byo burambuye mu kanya hamwe niyerekeye abantu bashinjwa kwica abandi muri komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura. Ni mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda harabandanya kuboneka hakomeje kuboneka rero ibintu bihungabanya umutekano muri zone ya Kiyenzi ya komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Abantu barindwi bashinjwa guhungabanya umutekano bari muri ako gace bamaze gutabwa muri yombi kuva ku cyumweru, hakiyongeraho ibikoresho byabo bakoreshaga nabyo byafashwe. Inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Inyuma y'ifatwa ry'abantu batanu kuri uyu wa mbere bagerezwa urupfu rw'abagabo babiri bishwe mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana ku mutumba Musugi wa zone Kiyenzi komine Kanyosha ntara ya Bujumbura, igipolisi cy'u Burundi cerekanye kuri uno wa kabiri abandi bantirwi ku icenda bagerezwa guhungabanya amahoro n'umutekano. Moize Nkurunziza icegera c'umuvugizi w'igipolisi yishikiye muri zone Kiyenzi kuri uno wa kabiri iruhande y'abafashwe atanga urutonde rw'ibikoresho bya gisirikare n'igipolisi mu murwi ugizwe n'abantu icenda bahora ukore mu guhungabanya umutekano.
Haramaze gufatwa rero inkozi z'ibi zigera ku ndwi nk'uko abafashwe bivuga n'umugwi ugizwe n'abantu icenda. Abantu indwi bari mu ntwa y'abajejwe amatohoza. Haramaze gufatwa kandi n'inkoho zishika zitanu zo mu bwoko bwa Kalashnikov. Harafashwe kandi sharjeri zitatu zuzuye vya bisandugu bijamo amasasu hamwe n'amasasu y'izo nkoho ari ukwayo ashika amajana 9 na 50. Harafashwe kandi grenade zigera kuri 5 hamwe n'imyambaro 3 ya gisirikare n'imyambaro 5 ya gipolisi.
Muramatari w'indara Bujumbura yishikiye nabo nyene muri zone ya Kiyenzi ari kumwe na musitanteri wa komine Kanyosha yaremesheje inama y'umutekano. Ica mbere kwari kuremesha umuryango uheruka kubura abantu babiri bishwe barashwe mu ijoro ry'ubunani. Yasabye abanyagihugu gukomeza urukundo hagati yabo bakareka kwicana hari ivyo bapfa.
Ikintu kimwe nabwiye abenegihugu nubwira abenegihugu bo ngaha muri komine Kanyosha nuko bobanza bakagira umutima w'urukundo. Bakagira umutima w'urukundo kuko udafise urukundo uca wifuriza mwene wanyu ikibi n'ubwicanyi bukaca bujamwo. Icya kabiri nababwira nuko bokomeza ya manama y'umutekano muri ya nyabune kugira ngo ari cyo cyose kibonetse inyishu iboneke ubwo nyene hatarinze kuseseka amaraso.
Ikindi umufasoni Gacuti yasabye abari bitavye inama y'umutekano n'ukudoma urutoke ku nkozi y'ikibi yariyo yose hakiri kare kugira ifatwe itari inkumbi.
Babonye yuko hariho umuntu abateye amakenga bonyarutsa vuba na vuba bakabibwira abajeje intwaro cyangwa abajeje umutekano babegereye kugira ngo iyo nkozi y'ikibi ifatwe hakiri kare.
Yababura amatari w'intara ya Bujumbura cyangwa icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi bashimira abanyakiyenzi ubwira bakoranye kugira izo nkozi z'ikibindwi zifatwe. Abo bategetsi batera kamo abo banyagihugu kubandanya barikanuye kugira abandi bantu babiri bagize uwo murwi wari ufise intumbero yo guhungabanya umutekano bafatwe abafashwe uko ari indwi bajanywe n'umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Bujumbura mu gashoka parike y'intara ya Bujumbura nyene kari ku mugwa mukuru wa komine Kabezi. Nayo batanu kuri batandatu bafashwe kuri uyu wa mbere bagerezwa urupfu rw'abahisi Gilbert Bandira na Nestor Nkishimana baracani mu gashoka komine Kanyosha mu Ruyaga kuko amatohoza atararangira nk'uko amakuru Ijwi rya Amerika rikesha abegereye intwaro n'inyamiramabi abivuga i Bujumbura. Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Evariste, urakoze kuri iyi nkuru. Abarundi batuye muri komine Rugombo mu ntara y'Ibitoki, umusozi Ruhwa uhana imbibi n'u Rwanda, bavuga ko inzara higiye kuzatuma bahunga. Ibi babivuze nyuma yuko u Rwanda rufatiye icyemezo cyo kutongera kubakira berekanye indangamuntu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Cibitoki, Diane Ndonse, afite inkuru irambuye.
Amakuru dukura mu bakozi bo ku rubibe Ruhwa avuga ko kuva itariki 22 z'uku kwezi kw'12 k'uyu mwaka uheze abanyagihugu bo muri komine Rugombo batacakigwa mu gihugu cy'u Rwanda bakoresheje ikarata ndangamuntu. Abanyagihugu bo ku mutumba Rukana kugacimbira Ruhwa bavuga ko iyo ngingo ije yunyura ubukene bw'ibifungurwa bari basanganywe.
Kubera rero umugambi badufatiye wo kugara kugira umuntu muto muto ntiyinjire, umva tutatugize n'ingorane zigira kabiri. Zibice bitubikana n'irezo rya dusongongeye aha iwacu, ko ibigori byose kwarateye biruma, ibiharage navyo ne vyarumye. Ubu nta kintu dufise twikora ko mwimisi. Ubudusike tulindiriye ikimana izo dukorera cyonyene.
Wetwe gwantu bato bato ubwo Rwanda rwari rufashe cyane kwa twajana byo tudafise bakaza kabitora natwe tukaja kubitora. Wabona nayo nk'ukuntu waba ufise nk'udusombe kavate je turo dusombe sino tugiyinga ryose. Reka nanje ndadujane hariya atatwa kwa bo bakuye imyumba takirikare ndabe ko nokwaye nanje utwo turaye tumaze iryo yinga cyangwa twamazana imisi ibiri mugabo uya ntigishoboka.
Bamaze gufata iyo ngingo nta kintu nashoboye kugira ante ngo mpeze ndibukore. Mijo gihe urumva ruhombo gwaraje urumva na menrovare sinzi kwizoboneka
abagenda yo hari gihe nabatuma nakunyu narunsa gafaranga bakanzanira kunyu ko ariho kagurika none nkubu akunyu ukijana ukaje mwisi ibiri gahi wacu munye wijana mu Rwanda umuntu arabuje iyinga.
Ivyo biruko mu gihe aba banyagihugu bavuga ko ku isoko yo mu Bugarama yo mu gihugu cy'u Rwanda ibintu bisanzwe bizimbutse kurusha mu Burundi. Akarorero duhabwa nuwo twahuye avuye kurangura ibiraya nuko ikiro cyavyo kigugwa amafaranga 200 y'amanyarwanda, ayo nayo akavunjwa amafaranga 650 y'amarundi, mu gihe ikiro cy'ibiraya muri komine Rugombo kigugwa amafaranga 1000 y'amarundi. Impapuro abanyagihugu basabwa arizo passeport cyangwa se PGR cyangwa se passe bavuga ko badashobora kuzironka. Isiguro bashira imbere ni kudashobora kuronka amafaranga asabwa kugira ngo bazironke. Manirambo na Ezekiel umwe mu banyagihugu akora urudandazwa rw'ibitumbura avuga ko umutaha akoresha utomushoboza kuronka izo mpapuro.
Nk'ubu ufite umutaha 50,000 nocanza kuguka batasi nkacano gakuranguze umva yo novuga ko ari nkambarwa badufatiye mwe muri mbere mayimukwe kuraba ingene vyogenda tukahana twingene twongera kujayo.
Abanyagihugu bo ku Ruhwa ku mupaka w'u Rwanda basaba ko izo mpapuro z'inzira zisanzwe zitangirwa ku mugwa mukuru w'igihugu gusa zotangirwa no mu ntara yabo ya Cibitoke. Kuri ivyo musitaneri wa komine Rugombo Kaderi Beatrice avuga ko leta ibifise mu migambi.
Ivyo mu bisanzwe bisanzwe biri mu migambi sinzi ko reje canke ari hijya yeje mugabo mu migambi yuko impapuro abene gihugu barondera bakenera zibashikira zikabasanga hafi uriho ukuratungana.
Bamwe mu bafise amacuti mu Rwanda bavuga ko iyo ngingo y'izo mpapuro basabwa idahindutse bazohava baza barajabuka mu Rwanda baciye mu ruzi Ruhwa. Ikoro kwishaka Renata numurundi kazi ababyeyi biwe baba mu gihugu cy'u Rwanda.
Ari ibintu binyarukano caho mu mazi mu gihe ntabandaronka kuntu no ronka iyo ibyo byangombwa.
Kandi aho mu mazi bitarekuwe wumva wo buciye mu nziza zitazwi bagufashe na.
Turazo zangorane nyine. Yumva no bigenza gute.
Nubwo uyu mukenyezi avuga uku abanyagihugu ubwabo baremeza ko abajabu ku mupaka baciye mu nziza zitazwi rimwe na rimwe bahura n'amasanganya. Umukuru w'umutumba wa Rukana ya mbere Sengiyumva Renova asaba ko abajejwe intwaro ku rwego rwo hejuru mu Burundi no mu Rwanda bogerageza korohereza abanyagihugu mu ngingo zifatwa.
Namba hari he ico Burundi abarundi n'abanyarwanda bo abapfana cyane cyane ku nzego zo hejuru mu kurindira ko gitoregwa umuti izi ngingo zifatwa zitwa abanyagihugu batagira imigenderanire by'ukuri bakazibangira abarundi bakomeze bigira mu Rwanda kuri karangamuntu n'abanyarwanda bigizire mu Burundi kuri karangamuntu kuko kwegwe byukuri nta muntu twari bwabone yaciye mu nzira zizwi yawo mu Burundi aje mu Rwanda yaba no munyarwanda yaje mu Burundi yaciye mu nzira zizwi nta uragira ingorane ngabino bihugu.
ibintu biruko mu gihe amasezerano yabaye itariki indwi z'ukwezi kw'icumi na kabiri igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo umunani hagati y'igihugu cy'u Burundi, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bijyanye n'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu. Avuga ko abanyagihugu baba mu makomine ahana imbibe hagati y'ibyo bihugu bashobora kugenderanira bakoresheje impapuro zisabwa muri rusangi, harimo n'ikarata ndangamuntu. Tumenyeshe kandi ko ayo masezerano yasubiwemo akemezwa hagati y'abashikiranganji b'imigenderanire bo muri ivyo bihugu uko ari batatu itariki 26 z'ukwezi kw'indwi mu 2011 muri komine Rugombo, intara ya Cibitoke. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse, urakoze kuri iyi nkuru. Tuve mu Burundi tujye muri Kongo, aho impunzi z'abarundi bahungiye aho muri Kongo mu 1972 basaba ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ko bafata kimwe n'abahungiye muri icyo gihugu nyuma ya 72. Umunyamakuru uri w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu nkambi ya Rusenda dufitiye inkuru irambuye.
Ishyirahamwe rya Association des Femmes pour la Promotion des Développements Endogènes ryahaye ibikoresho by'isuku impunzi z'abarundi zahungiye mu Rusenda, Gatunguru, Mboko, Kenya, Rurinda mu mwaka w'1972. Izi mpunzi zibanze inkambi zivuga yuko zidakunze kubona ubufasha, bava kuremerania. Ufite abuzukuru 24 mu Gatunguru arashimira ishyirahamwe ryabibutse, asobanura ko ari ubwa kabiri bafashijwe kuva bagera muri Kongo mu mwaka w'1972.
Twapokeye ibumba, tupokera ibido, tupokera ubuti bubiri bw'isabune kubera hagabwa mu isabune 10, tupokera imiswaki yo koza amenyo 3, tupokera isabune tujye kwiyoga 2 sefine.
None se mubayeho gute?
Mubayeho gute? Tubayeho gute, nyine turarima tukarondera ubwo bw'imbati, tukarondera n'ubuse, tukarondera n'ubwo bugatsi nta bindi tufise tukoresha. Bijya bintu baduhaye twari bisimye n'ukuri kuba baduhaye ibintu dupfomesa, baduha agasabune tumesesa impucu, baduhereza n'utwo akajya agasabune ko kwiyoga na twege.
Ubu ibikoresho byo kuvoma ntabwo mwari mfite?
Ntabwo twari dufise, twarasimiye Imana.
Kuva mwatangira ntibaratangira nta bandi bari babaha?
Mwirindwi na kabiri niho tupokeye uno munsi, abandi bose bapokera ariko twege arakini iyi kanisa ndinjira mwiye yose paki niho twapokeye umunsi umwe bazuye kudufasa, baradupokeza umuceri, baradupokeza ibigori ibi bidahuye by'ibihurunguye, batupokeza n'amavuta n'isabune n'ibyo.
Aba barundi bageze muri Kongo muri uwo mwaka basaba ko ishyirahamwe rya HCR ryabaha ubufasha ritanga ku zindi mpunzi z'abarundi. Nubwo benshi muri abo barundi bagiye bavukira muri Kongo, abandi nabo bakaba barasaziye muri iki gihugu.
Tubasaba bamamanzana sire ku nzu na zewe ko naje ndi mukimbizi
ariko wakera
ndi kwakera mugabo nawo ba wakera uri mu isi itari iwanyu uri mukimbizi gusa kwa twese twagomye ngo badusire mu ikambi mugabo arabatangwe kwanga ngo mwege ntimuri bakimbizi. Tuse turareka
iyo mubibasaba babavira
eto tubisaba batubwiye ngo bafase bari mu ikambi gusa nibo barefize
na mwebwe muri 72
natwe turabarefize kuba twese turarundi twese twavuye mu Burundi aho twayirutse muri 72 nitwe twayirutse twari kwayirutse none twari kwayirutse twagiye ngo twaje gutembera twagezuru ifuye mu Burundi twese turabakimbizi tubasaba ntitwage badufase.
Kizaruka ni umusaza w'umurundi wahunze muri 72, avuga ko aho bari basanzwe bahinga ariho hubatse inkambi icumbikiye impunzi z'abarundi zahunze mu mwaka w'2015. Uyu musaza asaba ko babapokeza kuko bugarijwe n'inzara.
Imirima yacu yose yarononekara mu nkambi, n'ubu ntidupokera twibwa. Urumva bapokeza abo baje muri iyo minsi nyine muga nkabwo bari bakwiye gufata icyumviro uburyo turi ko tujya nabi uburyo tutaronka ikidufasha narwo.
None se wahingaga?
Twege twahinga aho hari mahara makambi, ubu nukuzerera nyine umuntu aza araba iyo yokotesa muhimu babembiye urugo tubaze turi impunzi kera kabisa. Kandi twege bari badufotoye tunamafomu turi na yene, ariko ayo mafomu tuyatwaye bavuga yuko tutaraba umuntu karabo mu nkambe. Natwe twabonye amakuba, nitwege twarimye, nitwege ibintu byinshi cyane kubera twarabye kuziburundi ntaho turora, nta matongo dufise mu Burundi.
Tumenyeshe ko iri shyirahamwe rya Association des Femmes pour la Promotion du Développement de Jeunes ryatanze ibikoresho by'isuku ku bagore gusa. Ndetse ngabo b'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Vedaste Ngabo, urakoze kuri inkuru. Kubaka bidaciye amategeko birabujijwe mu Burundi kuva ku itariki ya 22 kwezi kwa 9 uwo mwaka ushize 2016. Icyo cyaha gihanishwa igifungo kiri hagati y'ukwezi n'amezi atatu hamwe n'ihazabu iri hagati y'amafaranga ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 by'amarundi. Kuri iki kibazo rero mugenzi wacu Oriane Tangishaka yakiganiriye na Bwana Terence Ntahiraja, umuvugizi wa Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, hamwe na Madame Kwizera Jacqueline ufasha abakenyezi kwifashisha ubutabera mu kigo Seruka. Bwana Terence aratangira avuga asobanura ibijyanye n'amabwiriza agenga ingo n'imiryango mu Burundi.
Sana byanda byinshi yuko bwa iko ratwumviriza yuko kuva Burundi bubaho gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cyenda na 180 kwatabwirizwa bigenga ibyo n'imiryango byayo bihari. Ni ukuvuga yuko abantu bagomba kubaka bakurikiza imico y'Ikirundi gusa, nta bintu byo kwandika mu mategeko byari bihasanzwe. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cyenda na 180 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cyenda na 3 aho niho ibyo bya mbere byagiyeho, byagiyeho mu mwaka w'igihumbi kimwe na 8 niho byajyaho hangize kuba rusatuma rwa mbere rwabaye mu gihugu cyacu. Niho rero hatowe kurikiza iby'amategeko by'uko habaye igitabo kimwe n'imiryango kishinga amategeko kugira ngo babubakana, kwandikisha abana cyangwa abapfuye abandi bose bashobora kwandikwa. Icyo gitabo kandi cyarasubiwemo guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cyenda na 3 kugira ngo kijyane n'ibihe byari bigezweho icyo gihe, kikaba ari nacyo tugenderaho gushyika kuri uyu munsi. Nacyo kikaba kihari kandi kugira ngo abantu bubake ingo zabo bakisunga ingingo zose ziri muri icyo gitabo. Uti rero mbega ubu bizaba bimeze gute, bifashe gute? Mu bisanzwe nk'uko mubyumva hariho amategeko ayigenga, ariko rimwe na rimwe rero abenegihugu ugasanga barayarenga ko cyane urwaruka iyo hageze ko rwubaka, ugasanga hari ibintu bita gucikiza, ugasanga inkumi barayazi n'umusore barubatse atabo byanditswe, ariko bigacereza ku gihugu kigimbi cyane ku mupfasoni, kuko urabizi yuko iyo bashwanye hageze igihe hakaba ingorane mu miryango kandi bashobora kubana nk'uko umuntu nk'uko Imana yabitegetse, ugasanga wa mupfasoni ukorahohoterwa kuko yabyo yayitwara nawe iyo miri kuna kamugira nabo ugasanga ntabwo byanditswe, ni ingorane zidasanzwe. Urumva rero ibyo kubera imana isaba uhahetse kubaho itegeko rihana rero barabihe nyanga baba barabirenga ko ibyo nabyo nk'uko numvise ibiganiro cyabaye mu bihugu bigiye kwicisha ngaho ku iradiyo mabimeze yuko hariho ingingo nshyashya zihashya abantu bazabanyanga ayo mategeko. Akarusho kuko ubu baragerageza guca mu muco abubaka, na cyane cyane ko igitegeko ryahagiye, ariko n'imbere yaryo hariho n'amashengero ubu yamaze guteka, ariko kugira ngo bahezagire ubugeni abasore ko bamaze kwiyandikisha imbere y'amategeko. Icyo ni ikintu cyatumye ibyo bintu bigabanuka by'uko abantu baza baracikira abandi bita kwigemura.
Urakoze cyane rwose umufasoni Kwizera Jacqueline, nk'uko watubwiye urafasha abakenyezi mu kwitura ubutungane ku bijyanye n'amabi akorerwa nabo, kandi tukaba tuzi ko iki kibazo nk'uko mwabyumvise mu ntara ya Ruyigi n'ahandi gituma haba uko gufatwa nabi ku bakenyezi batanditswe imbere y'amategeko nabo byubakanye. Ikibazo gihagaze he, ni kuki abantu bahitamo kukubana bidaciye mu mategeko? Biterwa n'uburyo, hasabwa iki kugira ngo abantu bubake ku rwego rw'ubutungane? Turazi ko gukwa birasaba uburyo, ariko ku rwego rw'ubutungane niyihe mpamvu ibatuma bataja kwiyandikisha?
Kubisanzwe ku rwego rw'ubutungane nta mpamvu bavuga ngo irahari ibatuma bataja kwiyandikisha, ahubwo impamvu aho iri akenshi usanga ziri mu kibano. Aho usanga nyine ingene abantu babayeho, ugasanga batamenya neza amategeko abagenga, ateza akabona yuko ashobora kubana n'uwo bazubakana uko nyene akamutora agaheza akagenda atigeze amenya ubwa mbere na mbere inkurikizi ziri imbere yiwe, inkurikizi azogira kubera yuko yubatse bidaciye mu mategeko. Iyo niyo mvo ya mbere umuntu yobanza kuvuga kuri uwo muntu yigemura cyangwa agacikira wenyine bimuvuyeko. Kuko tuvuze kubana bidaciye mu mategeko biri uburyo bwinshi, hariho uwo mwigeme bahendahenda bakwiyumvikanira n'uwo musore, nimba kumbure yatewe n'ubukene kanaka canke umubiri wa mugoya kumva yogenda kubaka atiriwe arabicisha muri ayo mategeko abo bakagenda bumvikanye. Uwo rero siwo mugwi munini cyane, kuko hariho uwundi mugwi w'umuntu abantu bagenda kubaka bidaciye mu mategeko mugabo bitavuye kugushaka kwabo. Hariho rero nka mu kigo seruka abenshi dukunda kuronka, hariho uje usanga nk'ubu bamushurashuje ku nguvu, bamushurashuje ku nguvu nk'imiryango igacira biti twebwe rero hako uyu muntu n'ubundi yamaze kuva ku bukumi bwiwe aramaramaye, ugacu usanga bamuhitiyemo bonyene bakavuga bati basi ko rero bigenze uko yenda agutware. Nyine rero aba abaye agiye kubaka bidaciye mu mategeko, mugabo urumva yuko na wenyene ntibyamuvuye ko agiye ajyanye igikomere kininiya cyane, kuko yagize gushurashuzwa ku nguvu noneho hako aheza gatunganirizwa cyangwa umuryango ukamufasha kitura ubutungane, ugaca usanga bamubwiye bati ahubwo genda mubane. Aho rero nk'ubu ugacumenga ikibazo kiraheze, mugabo urumva yuko atanguye urugo mugabo arutanguranye igikomere. Abo n'aba mbere ubu abahaswe n'uwo muryango we kugira ngo babyitorere uko. Ariko hariho n'uwundi nawe ujya mwene kumushurashuza ku nguvu abazi amategeko akabona ikintu kimurindiriye hako kibi gihano rero kikaba icaha cokurikiranwa n'amategeko nk'uko gitaboma na bya kibivuga, ugaca usanga baragarutse baramwemereye ibintu abiri akamubwira ati basi hako rero ujya kwitwara reka ndagutware tubane, bagaca rero bapfa kubana uko. Mugarumva uwo muntu aba ariko arahunga igihano yohanishijwe n'icyo amategeko avuga kuri ibi bijyanye no gushurashuza ku nguvu, agaca avuga ati reka tubane. Mugabo naho nyene urumva ko uwo muntu naho avuga ngo bagiye kubana, mbere uwo mugabo wa kabiri wewe uranagoye cyane kuko abagiye bagiye kubana mugabo koko ntikwari kubera yuko amukunda, ahubwo ni kubera ko yamukoreye icya none arabye ingene atari bwinjire muri ibyo bihano acwe yitwa ngo babanye. Nabo rero kenshi ku bisanzwe intambamyi za mbere urumva yuko aba ariko ashaka kudakurikiranwa n'amategeko agenga igitabo mana byaha kuri ibi bijyanye no gushurashuzwa ku nguvu, mugabe ry'urwo rugo naho yorushikamwo urumva gwinjiyemwo nabi, agwinjiyemwo atamahora rufisemwo, agwinjiyemwo atabiteguye, agwinjiyemwo atiteguriye kubaka, ahubwo agwinjiyemwo mu mahohoterwa. Kandi mwena badukunda kuvuga ko ari ingozi bazihereye kuyihohoterwa nyene, urumva ko urugo nk'ubwo by'ukuri ntiruzigera rurama, naho guramangira rurama iminsi mike y'indi minsi ikiba ya minsi y'imibabaro nyene.
Tugaruke ku mushinga ntahe ntahiraja, twavuze ko kubaka mu butungane bidasaba uburyo kumbure bwinshi kwiyandikisha, ariko nko mu nkuru twumvise bamwe mu basore bavuga bati ntibashobora kujya kubaka mu buryo bwemewe n'amategeko mu buryo bupanze neza kuko bisaba uburyo nko gukwa bisaba amafaranga. None nko mu bushikiranganje ku rwego rw'ubushikiranganje mubona icyo kibazo c'inkwano zisabwa nininya ku bavyeyi cyo torega umuti wuhe?
Murakoze cyane kumva icyo kibazo. Imbere yo kwishyura mbere nagomba kunganira mufasi nagiye kuvuga, hariho uwundi mugozi yibagiye ni mugozi uvuga aho nyanga amategeko yerekeye n'imiryango abantu bashaka kujya ku bagabo bafite abandi bagore ibi n'imiryango urumva ni uwundi mugozi nongeye kurya mugihe yavuze, aho usanga hariho abagabo bamwe bamwe bahenda abigeme yuko ari abasore, ugasanga bagiye kubarongera ntariya mu mugi cyangwa ahandi, ugasanga yaramugwesha, ugasanga kuko bananditse no kwandika, hanyuma ashaka mutanze ngo arezabana n'ibindi byose muri uko ari ikintu cyose kiyongera muri ibyo bintu kandi bitajyanye n'amategeko. Hanyuma ku kibazo cy'inkwano ariko muravuga ikibazo cy'inkwano kuko mubivuze si itegeko, ni ikintu gifatiye ku mico kama y'uburundi bwacu. Ni ikintu cyabayeho basokuru bakibaho abarundi bakigenderamwo, hariho n'umukuru w'igihugu kugerageza kuvuga ati ibintu tubihagarike arazita n'agashinzwe yari tuzidabagaza. Icyo gihe yafashe ingingo aravuga ati ibintu by'inkwano by'umuhungira mujya murakora reka tubihagarike, reka basi yitwa agashinzwe ntihagire abantu bari intambamyi ku bantu bakundanye, umusore w'inkumi mubareke bategure ubugeni bwabo bigende neza, kuko nta muntu ashobora kugura agaciro k'umuntu mbere nta n'umuntu agaciro kandi kitumvikana yitwa agashinzwe, hanyuma agashinzwe gatangwe umwe wese mudashoboye aho niwe bageza nuko mutajya ateza kumera biri mu muco. Hajya rero umuco w'abene w'abantu kanaka mu gihugu kanaka ubuzima bwe ni bukebuke,
Reka tuje ku murongo abanywanyi biradijwe rya Amerika ni benshi nawe nyene bifuza kubaza no guterera duhere kuri Désiré. Désiré uranyumva?
Yego cyane ndabumva.
Mwiriwe neza Désiré. Kibazo canke cyumviro mu segonda make?
Bo kuri cyo kintu cerekeye gucikiza turabona na cyane cyane ko imbonya mukuru ari cerekeye imico n'imigenzo z'Ikirundi aho ndavuga kuri shema kama na vuga chileke inkwano. Inkwano ili mu bintu bya mbere bituma ugushishiza bihaza kuko mu bisanzwe ntibyategeza kuba nk'igiciro hagati y'abazyeyi iyo umubyeyi w'umuhungu n'umukobwa ariko kaba nk'agashima gashimwa nawe ntazi guciranira na leta nyine yabigira mu ruhara ntibyoba itegeko ryo kufuta iyo nkwano ariko botangura nko guhimiriza.
Urakoze cyane gose Désiré kuri ico cyumviro nkuko turabivuga bwa mbere umushinga naye ntahiraje arabishikirije kubijanye n'itegeko ry'inkwano ariko tugaruke ku mufasoni Jacqueline Kwizera kubijanye nabo baba bubatse bidakiye mu mategeko tubwira zimwe mu ngaruka umukenyezi cyangwa abana bayavyaye bagira kubera ko baba batanditswe imbere y'amategeko.
Murakoze kuri ico kibazo ugabure kambanze ngaruke gatoya kuri bibari ko bamwe twibaza abandi tukibaza kuri ya yuko inkwano yoba ari yumvo nyamukuru itera abantu gucikiza anini turiko turabiraba urya iyo habayeho gucikiza biravana nk'aba bantu babigeme umuntu arashobora kugenda gacikira ku mugabo yarasanzwe yubatse uwo mugabo urumva cha yifata yuko arenze ibigo mugabo kandi sinukurenga ibigo gusumva acagira umuhabara kuko ibyo bintu burya biratandukanye amaze kugira umuhabara rero muri uwo mwanya mbega ikibazo twoca tubanza tukibaza ko none amutwaye ari umugore agira kabiri kandi yarasanzwe yubatse hariya n'uwundi muntu kandi ibyo oyu no munsi nibyo byinshi cyane bigwiriye mbega hariho burya yumva yabuze iyo nkwano yotanga ko yarasanzwe afise uwundi mugore akorewa nshatse gukavuga uko kuko ugucikiza uno munsi hagati y'imisore n'inkumi biri bikeya uravye abantu baba basambuye ingo akagenda agiye kuba umugore agira kabiri cyanke umugore agira gatatu hariho naho agenda ari umugore agira kane kuko uno munsi uravye ubuzima bw'abantu ingene bumeze arababa muri iyi ntara yajya agahindura akajya mu yindi ntara ugaca usanga hari ahantu ashyitse aciye yiyita umusore uriya mukobwa agaca amucikiza akamujyako hanyuma ataragiye ko afite undi mugore aho rero nshatse ukavuga ko gusa kugira ngo henduce twibaza tuti ibyo bintu byo gucikiza no gucikira bihari kubera yuko inkwano ariyo isanzwe yoba ariyo ntambamye ndende ariko rero ku bintu by'ingaruka ingaruka ku bisanzwe ntitwobanza kuzishyira ku bana ingaruka ubwa mbere ku muntu yagiye mu rugo adaciye imbere y'amategeko ubwa mbere izo ngaruka ziba kuri abo bantu nyine bubatse batazwi n'amategeko kuko ibintu tugerageje kubitandukanya neza abantu barashobora kubana badaciye mu mategeko mugabo umwana avutse uwo mugabo akamwandikisha akamenya yuko ari abana biwe muri uwo mwanya uwo mwana aramenyekana mu gitabo ndangamuntu bya twita muri leta civile iyo rero yamwandikishije nta kibazo abo bana babo bazogira kuko abana bazitwa abanaka naho wewe atari yanditswe n'umugore wiwe ni nka kujya bishobora gushika umugabo akabyara abana hanze urumva uwo mugore niba barandika mugabo ashatse kwandikisha abo bana biwe kugira ngo abagire ubwene se abo bana arabandikisha ako nshatse kugira ngo abantu duce tutahura neza ntitwumve yuko iminsi yose umugore umwana avutse mu rugo batabanye biciye mu mategeko nawe nyine ategerezwa kuba atanditswe ingorane nyamukuru za mbere ziba kuri uwo mukenyezi yagiye muri urwo rugo atamenywe n'amategeko kuko burya baravuga bati ntazibana zidakomanya amahembe uwo mugore yagiye muri icyo kibazo muri urwo rugo ataciye imbere y'amategeko ngo yandikwe mu bitabo mu bugeni aragira ikibazo kuko iyo habaye ikibazo mu rugo kenshi igitabo cy'ingo n'imiryango ajya amategeko agenga ingo niyo heza akamenya ati iyo habaye ikibazo iki bigenda gutya iyo habaye ikibazo iki bigenda gutya.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ku kibazo cyo kubaka bitanyuze mu mategeko n'ingorane ndetse n'ingaruka bigira ku miryango no ku gihugu cyose nicyo dusorejeho ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Suleiman Tarawore afatanije na Daniel Brown kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mwakoze mwese kudutega amatwi mugira ibihe byiza mwumva radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.